kuri uyu wa kabiri Igobert cyahimbaje umunsi wahari umutanga ko ari mu Burundi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Icyivugo cyabo kigira kiti: dukoresha ubuhinga bwa none mu kuriha amatagiti n'amakori, twongere dushyigikire iterambere ry'igihugu. Igobert yemeza ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani uyu mwaka gitangurije isekeza ryo gukangurira abatanga kori bo mu Burundi kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none. Ibice 80% byabo bamaze gutangura gukoresha ubwo buryo. Kuva icyo gihe nk'uko bitangazwa na komiseri mukuru w'icyo kigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amatagiti n'amakori ya leta, harabaye akarusho bigera mu kwezi kwa cumi bibagahore. Jean Claude Manirakiza:
dufatiye nko ku mwimbo w'ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega cya leta imiliyaridi 165, mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163. Amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi ku bice 101 birenga gato ku ijana. Muri Nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 n'ibicindwi kuri 172 n'ibice bitatu zari zitezwe. Tukaba dusubiye gusaba abo bose byega ko bofata iya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none.
Ariko umushikiranganji w'ikigega cya leta ntiyishimiye ko abakozi ba Robert bakora mu kwinjiriza igihugu. Odafu Niyonzima:
mu gushyiraho ubuhinga bwo gusohora fakture elektroniki kwari ukugira ngo tugwanye bwa busuma bukorwa n'abadandaza. Usanga bafite igitabo bandikamo ibidandazwa badandaje cyabo, bakagira n'ikindi gitabo bandikamo ibidandazwa badandaje bikeya baza kumenyekanisha kw'amagoni. Ariko bakoresheje irya fakture elektroniki, uvuga ibyo bitabo bandikamo n'ikaramu byazita guca bivaho. Mayo kubera intege nke z'abakozi bari bajejwe gushyira mu ngiro ingingo yo gukoresha iyo mashini, usanga rero hari benshi bakikwega ibirenge.
Mbere yagiriza bamwe mu bakozi b'ico kigo gukora ubusuma bukabije.
Ubusuma buca ku mipaka, haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo bariye amakori make, haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarisha amakori barerekewe n'abakozi ba Uber, haba aha mu gihugu hagati aba batanga amafakture bagatanga amafakture ariko igiciro gitoya kugira ngo bakunde ntibarihe ya tagisi, haba ibyo gusubiza amafaranga ya TVA, usanga basubije amafaranga atateza gusubizwa cyangwa bagasubiza yarenze, kambere n'ubundi bube gito usanga bwarerekewe n'abakozi b'ikigo OBR. Turabagabishe rero yuko inzego z'igihugu zose ko twese rero tujye gukorera hamwe kugira ngo dushobore kurwanya ngo rusuma.
Reka na Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko ikigo OBR kiri mu nzego zizingamitse ubutunzi bw'igihugu. Mu mpera z'ukwa cumi yitabaje inzego z'umutekano kugira zimufashe mu cyo yise urugamba rwo kunagura ubutunzi. Yavuze ko hafi ibice 85% by'amafaranga yo kwinjiye mu kigega cya leta buri mwaka aca mu mifuko y'abantu, bitewe ahanini n'abari bajejwe gutoza amatagisi n'amakori. Aha yari Bugarama bwa Muranza:
statistike zerekana yuko emorotasiyo mu Burundi ku mwaka abadandaza b'i Burundi bazana ibidandazwa by'umuriyaridi ni $300,000 ku mwaka, mugabo igihugu cinjiwemwo n'amadolari $200,000 gusa. Mbwira icyo gihugu bafroda bakiba amadolari aregeye imoriyaridi. Umuvuga ngo turakenye be, murazi yuko banki mondiali na FM bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu mu bigize. Murazi kwagirizwa kwari wewe urya ibiturire, kwari wewe ufroda amadolari, tuzotera imbere gute? Nari ndi muri ubutegetsi bw'igihugu ugaha mwese ahamuri shatse ubugira nk'ibihezi tupfe ngaha twese twigiriye inama yuko tuvuye hasi tugire sinerizi kujya bari kwagira sinerizi mu manza z'abafroderi. Iperereza ribirabe hose abo bajede bose bakora bakurikira mwese atari bavuyemo.
Mani yakiza tuwari kigobert yibutsa ko umunsi nk'uyu wahari umutoza kori atari ibirori gusa, ahubwo ufite intumbero ikomeye.
N'akaryo ka leta y'u Burundi ifata ko kwibutsa ineza n'akamaro k'amakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu, kugira ngo abatanga kori basanzwe bayatanga neza bashimigwe cese, gutyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke.
Mu biganiro hagati y'ibisata bya leta n'abikorera utwabo ku nshuro ya kabiri zatunganijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku 27/2/2018 ukwezi kwa 11 guheze, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atantwari ibereye itsimbatajwe Burundi butazogera kwihangira ubwihaye ryo gucika igihugu gisatira iterambere mu 2040 no kuba igihugu cihagije kandi giteye imbere mu mwaka w'2060. Yateye akamo afasha u Burundi abasaba gukomeza kubusahiriza mu mugambi wo gushoboza inzego z'igihugu gukoresha ubuhinga bwa none no gukomeza intwari ibereye ibituma haba umuco mu birangurwa ku bwiwe. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.